yenererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Dabaye mwiriwe mwese muduteze amatwi ni sango y'ikiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Tutuje nino Igenwajya Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ngo azoserukire uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri Rusama kuza. Bugishikirizwa na Francine Kanyange mu bibinga bw'ivyuma hari Innocent Kubwimana.
Uburugwaruka wubufise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ufise icyo ushikiriza hamagara cyangwa utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya 250 738 992 5020.
Inyuma yaho Petero Nkurunziza amenyeshereje ko atazosubira kwitoza ngo abandanye arongoye Burundi. Ikoraniro ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ryabaye ku munsi w'Imana uheze. Evariste Ndayishimiye niwe yatowe ngo azohiganwe mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba muri uyu mwaka. Ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD mu byo yashikirije ajeje gutogwa yaravuze ko hamwe yo togwa azofatira akarorero kuwo azoba asubiriye ariwe Petero Nkurunziza. Mukibuka ko ugusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 arivyo byatumye haduka injyane mu gihugu kuko harababona ko aho nyanze ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha mu gusubira kwitoza ngo arongore Burundi ikiringo kigira gatatu. Gwaruka Igenwa rya Evariste Ndayishimiye ngo abariwe azohiganwa ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD matora tekanije umwaka ryo bari baha umwizero yuko injyane Burundi bumaze mu imyaka itanu zigire gutora umuti hamwe yotsinda ayo matora. Mukanya kiganiro kibandaniriza ku vyiyumviro vyanyu.
Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatunduye ushiraho rishimye uribabarire wongere uryumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu.
Duhere kugwaruka gwahunze igihugu ruri mu mihingo itandukanye y'isi. Karen ari muri Uganda n'umuvugizi w'umuhari w'ugwaruka Mouvement international de la jeunesse burundaise ati wari wese aje ava muri CNDD-FDD n'acizere abarundi bo mugira ko kwaje gukiza igihugu
fatira kucoba yarakoze canke yaramaze muri imyaka irangiye CNDD-FDD iri ku butegetsi na cane cane kuva ahabereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Kubona ibintu byose amabi yose yakorewe abarundi bamwe bicwa abandi bangazwa ari ngaho ahegangira inkuru nziza gusa akanamureka kitureze ikiringo cya gatatu bitwereka ko imigambi yo bari bayisangiye kandi n'ubuko bakiyisangiye. No kuvuga kuri twebwe nta nkuru nziza nta Ndayishimiye ubundi ntabwo waba upfuye kandi ntabwo waba uroye. Twebwe rero tuvuga tuti umuntu uwo ari we wese yafashije inkuru nziza mu guta igihugu mu mpanga uwo ntacitsa na kimwe tumwiteze ko ntacitsa na kimwe azaniye Burundi kuko afise ivyo yagirizwa. Kandi ubu ikintu nyamukuru dukeneye mu gihugu ni ubutungane bw'ukuri, ubutungane ku mabi yakorewe Abarundi sinzi gutyo n'impunzi zigashobora gutahuka. Ni nayo mpamvu twe tuvuga ko ibyo byose ari ibyo gusamaza abantu ngo barahinduye umukandida, ariko tukibagira ko uwo mugambwe ari wo wubahutse gufuta amasezerano ya Arusha kandi amasezerano ariyo yari yatanze agahengo n'icizere ku Barundi. Tukibagira ko CNDD-FDD iriko ibiba urwango hagati y'Abarundi bicishije mu bategetsi bayikomokamo hamwe n'imbonerakure. karibo bica bagakiza mu gihugu ivyo byose bikaba Evariste Ndayishimiye ariwe aramutswe uwo mugambwe nico bituma rero twe tuvuga yuko atacizeye na gito tumufitiye ahubwo ibintu bigiye kubandanya ukuri kwamo
na Jean-Marie ari mikambi ya Nakival muri Uganda nyene nuko abibona naho yotsinda nta nyishu bizoterera ibibazo bisanzwe biri mu gihugu
nibaza yuko ashoboye kumwanisha abarundi nkuko bitegerezwa kuko turi kurabe uruhare yarafise mu mugambwe biragaragara neza yuko bimwe mu bibazo by'igihugu nabo nyine nabo bifise mu ruhara ikigira kabiri fatiye nko ku majambo yagiye arashikiriza mu bitandukanye haba amaze kurongora umugambo CNDD-FDD cyangwa ari mu mabanga atandukanye yagiye ashikiriza amajambo akarishe amajambo acimitana nk'inkota ibigaragaza neza yuko mu gihe wewe yoba afise uruhara rwo gufata ingingo mu gihugu ho ibaragiye hava kugwa gusumba kuko byahora d'ailleurs ibi ni ibintu kuraramba bigaragara nk'ugwaruka rw'u Burundi iyo bavuga tuba turiko turabumviriza amajambo baba bariko barashikiriza ntiyamurekurira kuba umukuru w'igihugu ariko kubera ko mu gihugu no munsi uyu munsi ntiyatwara abantu b'ivyiyumviro igikuru no munsi gituma umuntu yitwa kumengo niwe muntu w'ijambo no kuba yitwa ko yagwanye yitwa ko ari mu bwoko bushake buriya canke yitwa ko avuka mu ntari y'ishankiriya no kuvuga kugeza iyi saha mu gihugu cyacu ntabwo dufatira ku migambi y'umuntu dufatira kuri ivyo oye nico gituma kugeza n'ubu uye kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere canke kironke amahoro bikiri kure nk'ukwezi nta muntu ashobora gutuma impunzi zifunguka canke abafunzwe ngo bafungurwe mu gihe no mu bihe yari afise uruhara nkarurya atashe yigeze aterera kugira ngo ibintu ntibibe bibi nk'uko biriko biragenda reka turindire kumbe kazoza kazodenye umuco ariko ntabwo na gato umuntu yokwizera yuko aba bantu bagiye gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu
Esron ari mu ikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania avuga ko atakizoba agihindutse cyo tuma agira umwizero ko amahoro agiye kuboneka
abo mu Rwanda bakunda mu Kirundi ngo nturi bw'inzoka muze kwitwara ku bisatu Petero n'uwo mugabo Evariste bose n'uwo mugambo w'uvumu umugambo umwe kandi tuzi kenshi ikintu kivuzwe n'umukuru w'igihugu hasa kiba kivuzwe n'umugambwe kuko deja vyinshi kenshi biva muri kongre y'umugambwe bose barabihurizeko Peter akabona ari Nkurunziza akabona kugiserura rero kubona Evariste ariwe yoba yahagiye Peter yavuyeho sivaza direke yuko hoba hahindutse umugambwe oya hahindutse izina gusa mbega imbonera kure zoba zahindutse mbega ziriya nkuzikibi z'umugambwe baba bazihinduye nazo ngo bashyireho izindi reka nazo bahinduye mu gihe batazihinduye deja n'ibikorwa ni bya bindi nyene aho gusa jewe ndiho ndaraba kimwe gusa icyizere ntacyo baba kimwe gusa reka turindire iyo demi event niyo twabona ibintu bimba bihindutse bikaba sawa sero nuko umuperezida azoba hagiye cyangwa azoba agiye kubopoza sawa muga jesi nizeye yuko nawe yogenda pinga ivyo Peter yabasize agize ntiyakote kuko nawe ni mu majambo yavuze yuko ahubwo ashimiye Peter kandi kuvyo Peter ashaka no kuvyo yakoze ahubwo nawe azogera kumwereka neza yuko nawe bari kimwe kuri ubwo n'amajambo yavuze kwanza kumbonera kure byarekanye neza ku mengo ahubwo we nta n'ikintu agiye guhindura ahubwo agiye kongereza
Carla ari mu Rwanda ati ntacizere kuko Petero Nkurunziza atazobagiye kure kugira ngo abandanye ariwe afate ingingo
bose ni kimwe nta Peter na Evariste bose bava hahandi nyine bavuye mu mugambo umwe ni iki gitonga cyo twemeza ko bose batabakora ibintu bimwe numva atacizere no bigira kamahoro yaboneka abahunzi bagatahuka kuko nta mpinduka mbona nini yohaba kuko ibikorwa yokora nibaza ko yohaba abitegekwa na Peter canke ugasanga
nikuwa kundi wakubamni wakura mkezo andani huko wa ivuga ugesanga wachizi hoe verit aliko alipita zotkwara ijolero numba vita mumuliza jengu kwa roka
Nobel ali muri Afrika yepfo ati nibyahuha bigiye guhuka
mugingo ari twasendede FDD ni kuvuga urya ni pita ni kuvuga ibyo pita arageje kugira ndazobandaniza kamafuti yose pita nkuru zirakoze ni azokora kuko urya ntazoreka se ntare mpunda makongo ibyo kugira matohoza kubapfakaze ni impfuzi babuze imiryango yabo mu Burundi ndo kugurira abantu ngo baze kugira amatohoza ni kuvuga iki abantu bose bafite ku mitahe ntibazotangwa ni kubera uyo agiye gutwara u Burundi ntamwe zina amatora abari mu nkambi ibihumbi n'ibihumbagiza nibwo amatora yoba ntibazotaha ni kuvuga iki mu Burundi nta byigenge buhari nta n'ubudopfa buhagiye kiretse ahindutse akagenda ubundi avuye mu mugambwe w'umukandida tukaraba nawe amateka azanira igihugu nayo hakimu umuntu yitwa umusengede FDD ajye ngo atwara u Burundi nka Evaristo yarahagiye ubu ni Peter Nkurunziza rero oyade nako sentare mpuzamakungu gira cyanke iyindi iza kugira amatora ku bantu babuze ababo ntibashobora kwemerera kubera avuga ati nugurira kaza n'umukuru w'igihugu adashyirwa efo yuko ntibashobora kubemerera rero nta kintu na kimwe ajye gukabura mu Burundi ahubwo ajye kwica n'ibyari bihuza Seni dede yarahejeje kwiba amazi kujya yanirigira kuva kera muri za demiri kenze n'ubu ni kuzogira ibi biranerekana n'indirimbo baraye baririmbye igihe bari bahejeje ku Congrès National itoro umukandida mushasha agitega bararimbye indirimbo bavuga ati n'ugwembe n'ubu uzokora kuri wacafi subugi uzomukata ni kuvuga iki nta kintu tuba twizeye muri Seni dede
Tubandanize ikiganiro kuri imosi ari muri Zambia we wategwa makenga n'imvugo itabereye Evariste Ndayishimiye yarasanzwe akoresha kubijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu
nta mahirwe no ku Burundi kuko cyo ari zabindi nyene icyo cyo kigomba cyongere kugwa mu manga icyo cyo kigomba cyongere kwinjira mu zindi ntambara ahubwo ziyongere kuko ufashe ufashe ku majambo igihe yashikirije ujya munsi wa Mungu urumva neza ko atari wazotwara ahubwo azogendera munsi y'itegeko azoyubaha uwo bo mubise imboneza y'amaho rero by'ukuri dufatiye mu mvugo zonyine ni mvugo zikwereka ko uyu hari inzatorwa atari we yotwara aho twara wa wundi wa mbere ikindi nacyo wewe nyine ubwiwe ufatiye ku majambo yaragize imisi yigisha abantu ibyo yaragize imisi avuga ko adakeneye abakoloni mu gihugu ciwe avuga ko adakeneye abazungu urumva deja ko ufite ni babandi nyine kuko umaze kumbwira ko uyu muntu yotwara igihugu akaba akifuza kugendanira imigenderanire n'ibindi bihugu n'ayandi makungu uyu muntu vrema wacumbwira ko ni muri ubwoko ki atifuza guhananirwere n'ibindi bihugu sinabyumva rero deja jewe ubwanje nta cyizere notanga vrema kandi nakubwira nti turacyariko
dusubire muri Tanzania Sadi ari mu ikambi ya Nduta abona ko Evariste Ndayishimiye hamwe yotogwa kurongora igihugu azo baje kongereza ingorane
iteni ni yayindi bagatima nikakaye mu itanga ngene bakora ni kujya nyene zwangira ahindutse umuntu ariko ufikemi bakoreramwo rya guhotera batavuga rumwe n'ubutegetsi ya bindi nyene ya politiki nyene tubona umengo tiyo uhijambo gwarukana go gukoresha ingufu zago mu gihugu urumva bagomba kutwereka ko abagene bose guhera mu migambwe kandi naho ntibatwazimishije akatwereka ati mpaka mugiye ngaha ni ukuvuga ntiuhabwa ubwisanzure umuntu vyumvira afise ntabishikiriza umva kwa cyane kugira ngo tubone uko twogira ikizere cyo kitrogoroye kabisa niyo yo togwa bigashaka gatogo kandi indi yaduko bafite amahirwe menshi uko ashobora gutogwa mwatu wabona yuko hari ibintu atazigira dushikiraho kubera iki bava hamwe iki kibane umugambi umwe ibyumviro by'umugambi turabona erega ahanini ana nkuzi zatwara ku byumviro by'umugambi sendeke turabona yuko siziwe katwiwe si ntatwa rukwiwe dushobora kubona yuko nta kintu gishobora guhinduka.
Pacific nawe ari muri Australia ati nta uzokwitoza avuye muri CNDD-FDD hanyuma ngo abarundi bizere ko uburundi bugiye gukira.
Hari ibyo bavuga bati nta wizera intore ku mitobotobo cyangwa icyamwe cyaje cyose ku giti kibi. Evariste kuva agishikirijwe kare wazitoza ku giti cy'aba CNDD-FDD wenyine ntiyanabihishije yabivugiye hejuru yashimiye Nkurunziza. Nkurunziza umwe muzi byakoreye Burundi byabandanya akorera igihugu cyane cyane kugwaruka rwabugwishwe rwabugwasinzikajwe rwabugwangajwe n'imiryango yabo. We yavuze ati mpiriwe mpishije imboneza yamaho kibirengeye Nkurunziza niwe asa nawe yari imiswa ariko nawe yimika Nkurunziza. Bisigura yuko ubwo bwicanyi gukoresha byose imbonera kure kutubariza amategeko kunyonyeza sinova ngo ikimo cy'igihugu ahubwo cyararangiye yarabivuze ati ijana ntijyankamurindi kubandanya uko yahoragira ngira ngo no guturira icyo kigega atana cyari gisigayemo. Rero sinoja ngaho ngo mvuge ngo hari ikintu nizeye ahubwo ko atana bikubisa gaci ngo nabo nyine bavuge ati aho abantu basemerereye kinganda zahonejwe tubona reka twikubita gaci turabo umuntu atabarabigiyemo cyane muri abo basendede ntibari babuze bakabandanya muri kagwa nyene no kugira ngo babandanye bya bindi babandanye bica babandanye bangaza ngira n'ubu murabibona ko hadasiba gutogwa biziga.
Tuje mu Burundi Adronis afise umwizero ko ibintu bishobora gufata inzira nziza hamwe Evariste Ndayishimiye iyo twari igihugu
ahajya muntu ahashikiriye uyu mukandida mushasha karabo nyuko ari ibintu byinshi byahindutse ibintu bijyanye n'amatangazo byasubiye kuvugwa. Rero twebwe turiko turumviriza hirya no hino baba abo muri polisi sosiyete sivire tukaraba nabo muri frodebu bose baramurungikira ubutumwa bwo kumukeza kubera basanzwe bamuzi. Rero twebwe icyizere tumwizeye ko nuko hamwe niyo yatongwa kandi twibaza yuko azohava atongwa kubera nta bantu benshi ariko barahiganwa bafite ijunja nk'abo mu ngamba CNDD-FDD. Twizigire yuko igikorwa cya mbere azocakora azobanza ubwa mbere kwigizayo uyu muntu yibaza ngo azotwarira mu kwaha kwiwe. Hanyuma agiye kumwigizayo acagenda yumvikane atanguze bijya biganira abandi bariko babasaba hanyuma ahungure imbunzi hanyuma bajya bose bahunze batahuke ijya mitahe mpuzamakungu ashije kuri barya abantu bari bakuweko hanyuma batahuke mu gihugu cyabo kugira ngo abarundi twese twubake igihugu kihamwe kuko nta hantu na hamwe tuzoshirana. Umurundi wese ategereza kugaruka mu gihugu cy'Uburundi akakibamo neza kugira ngo iki gihugu cyacu twame turiko turaja mu njyane hanyuma tuje ku murindi nk'ibindi bihugu nuko mu za Rwanda za Kenya urabye umurindi bageze ko ni murindi uhambaye cyane. Yari hari niyaje nkaje nk'ugwaruka akamo ni umutera rero nuko yogerageza uburyo bwose ntabye acabandaniriza ko ku ibyo uwo wundi yarimo ahubwo ashyira imbere kumvikana nk'uko ari umukatolika kuko turabona nk'uwo wundi yahahora n'umuntu yaragoye nta dini na rimwe afite asengeramwo tanto bamusanga ngaha tanto bamusanga ngaha ibijya amadini nyine asigaye yivanga mu bintu ibijyanye n'ibya politiki niba yabitanguje ariko ujya wundi turazi neza yuko ari umukatolika. Ibyo rero yuko azobandanya asenga muri katolika yumvirinze impanuro z'aba eveke komisa turizigiye neza yuko niyumvira impanuro nk'uko yabivuze azotwara igihugu neza.
Duherehereze kuri Charlene nawe nyine ari Burundi ati ntawo kwizera ko abarundi bose botekanirwa mu gihe Evariste Ndayishimiye yavuze ko azokwisunga ibyuwo yobaje gusubirira Petero Nkurunziza.
Ndavye umukuru w'igihugu aguma kuri ka gasozi nyene ingozi nabone gabasha umutekano uzoboneka gute mu gihe nawe avuga ko agiye gukora nk'ibyo Nkurunziza yahora akora kandi azi ibyo Nkurunziza yahora akora byavumwa na bose none nawe akaba yaraye avuze ko agiye gukora nk'ibyo Petero Nkurunziza yahora akora je numva ari ya maraso yonyine azoguma aseseka mu gihugu cy'u Burundi nta cyizero mfite ko amahoro azoboneka mu gihe ariwe yotsinda. Nukuri je nibaza ko ibyo ahubwo bije gusubirira ibyahora cyangwa imbere binarishirizeho kuko nta kamaro mbona bifise kweri yarayavuze ko agiye gukora nk'ibyo umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yahora akora kandi nabyo bikaba bizwi ko yariko arasesa amaraso y'Abarundi mu gihugu cy'u Burundi yanibaza ko kweri ibyo atahumure biriko biraduha nka twebwe abanyagihugu
kwiye kuba ari wewe wamuserukira munye politike abariya ivyo ukora turabibona ivyo uvuga turabyumva hari ivyo ukora ukaba wihinyuka hari n'ivyo uvuga te biga ducumutima
ikiganiro ndavisa ijambo cyo kuri uyu wa gatatu aniho kigarukiye ugwaruka gwerekanye amakenga rufise kuri kazoza k'igihugu hamwe Evariste ndayishimiye adoserukira se NDD FDD yotsinda amatora yimirije ariko hari nabafise umwizero ko yo baje gutora umuti w'injyane Burundi bumazemwo imyaka 5 turabashimiye mwese mwateze amatwi iki kiganiro kuri micro mwari kumwe na Francine Kanyange n'uzo kubwimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma turabashimiye tunabifuriza kuroranirwa
Chari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.